et la Dion Hiswi Jamaica. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wesatu wa Kaburungu radio yacu VOA Kaburungu com niwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Unikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala chavutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muisanga. Mu Burundi uruhara rw'abakenyezi mu buzima bwa misi yose muri rusange rurabandanya kwiyongera mu nzego zitandukanye no mabanga atandukanye y'igihugu. Yamara bamwe mu bafasoni bahanira inyungu za bagenzi babo bavuga ko intambwe ikiri ndende. Babiri muri bo n'abatumire bacu mu kiganiro muisanga mukanya baradushikiriza ibintu babona ko ikwiye gukorwa kugira ngo abakenyezi bose b'abarundikazi bashobore kwishyira no kwizana cyane cyane bagire uruhara mu buzima bwa misi yose mu ngo zabo mu mabanga y'igihugu mu kibano no ku maradiyo. Abatumire muri iki kiganiro ni Dr. Zena Nira Nyibagira akaba yigisha ururimi rw'Igifaransa hamwe n'ibindi bijanye n'urwo rurimi, akaba kandi yigisha ibijanye n'iterambere ry'abafasoni muri kaminuza Sunny State University aho ni mu gisagara cya Buffalo mu ntara ya New York. Mwaramutse neza Madame Zena Nira Nyibagira.
Mwaramutse neza Freddy, nongeye kuramutsa nawe ariko uratumviriza. Murakoze kuri kano kanya mwaduhaye.
Nurakoze kwitaba ikiganiro. Akabeho kifashe gute i Buffalo?
Akabaho kameze nabi mugore bitwagiza akazuba, turiko turaronka agahengwe tubishimira Imana. Murakoze.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Maître Solange Murirwa asanzwe afise ishyirahamwe rifasha abafasoni kwiteza imbere. Uraho nawe Maître Solange Murirwa.
Mahoro cyane Freddy, mahoro. Murakoze, turamahoro, tumeze neza.
Ni byiza cyane rwose. Wewe nta kibazo cy'akabeho ufise?
Oya, haraga klima keza i Burundi, twamana klima nziza cyane, ntambeho nta zuba, twama turi hagati na hagati.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero tuje ku muzi w'ikiganiro. Reka dutangure kuri wowe Madame Zena Ntiranyibagira. Abatari bake baremera ko muri rusange agateka k'abafasoni hamwe n'uruhara bafite mu buzima bwa misi yose mu Burundi biriko birisununura, naho inzira ikiri ndende. Kubwanyu uruhara umufasoni agateka akazi na muntu ukwishyira no kwizana kw'abarundikazi byifashe gute muri iki gihe?
Murakoze cyane Freddy kuri icyo kibazo cyiza mumbajije. Hanyuma jewe ndabivuga nk'umuntu akunze kuja i Burundi kenshi, mvuga ibyo niboneye kandi ibyo mbona. Umukenyezi mu Burundi arafite akarusho kanini cyane, ariko nk'uko mwabivuze nta kintu kiba umunsi umwe. Aho bageze harashimishije, mugabo hari ibikenewe gukogwa. Jewe no kwibanda cyane cyane nko ku bintu bitatu kugira ngo umukenyezi ashobore kugira uruhare mu iterambere ryiwe n'iryo mu muryango wiwe, mu kibano no mu gihugu. Ni ngombwa yuko umukenyezi amagara yiwe ateraje imbere, ateraje imbere niko novuga cyane cyane. Kuko nko mubizi umukenyezi agwaye atashobora gukora. Si umukenyezi gusa, n'umuntu wese amagara niyo akora byose. Rero urabye amagara y'abakenyezi cyane cyane nk'abagiye abakenyezi barima, urabona yuko hari igihe usanga umukenyezi arusha. arushe kubera yuko akora twose kandi nivyo umukenyezi n'ikirumara niwe hingi y'urugo ava kulima akaja kuvoma agateka akitaha abana akitaho n'umunega wiwe mugabo muri byo byose ntiyidoga aguma bikora ntava kansa afata nko kutwe twahanze kuvuga ngo nje muri vacance kandi urabona kenshi umukenyezi mu Burundi hagisanga afite nk'abana indwi iyo rero ndera abana indwi n'urondera abana bane sico kimwe uburuhe kandi muri byo byose akora afashaya n'umunega wiwe rero n'ubwo cyatwa mbere cyitezwa gutegwa ingufu nini nikijanye na magara umukenyezi
mwavuze ko muja mu Burundi cyane gose cyane cyane kuraba ukuntu ubuzima ikanagataya kumufaso ni kwisununura ibintu mutegekanya gukora nk'ibihe mu minsi iri imbere
murakoze cyane Fredy tubyo ntitekanya gukora ni ugufashanya n'abakezi kugira ngo bisununure turabisho twofasha naho kwa bakantu gato y'umuntu afashije cyane dufashanya n'abari mu gihugu mwakoze gutumira mwene wacu Solange kuko ari muntu dukorana cyane ibintu byinshi ikintu cyamesha kwibanda ko ni ukugira ngo dufashe kuduza ayo magara y'abakenyezi ikigira kabiri ni kugira ngo dufashanye twebwe turi hanze n'abari mu gihugu turaho ukuntu twofasha mu kuduza ibijanye n'ubumenyi ibyo bavuga muri education sikora gusa ndi mwigisha mugabo ni kubera yuko umukenyezi afite ubumenyi arashobora kwiteza imbere arashobora kumenya ibyo akora ashobora gufasha uwo babana ashobora gufasha abana areze iyo umwana agwaye abazi ati nza kuri ivuriro niri niri aronse umuti bamwandikiye akamenye na gusoma abonye aho yotera karaka cyangwa aho yodandaza ibyo yimbuye akavuga ati ntibaza kunyiba ndafise ubumenyi bukwiye kugira ngo nanje shobore kwiteza imbere nteze n'umuryango imbere hanyuma kandi ikindi duteganya gukora twebwe ni uko turiko turakorana na bene wacu mu Burundi kugira ngo duhimirize abakenyezi bamenye ko bateza kuja kuri table bateza kuja kwivugira kuko bavuga ati utivuge nta muntu akuvugira nibyo turakeneye abagabo bacu basaza bacu badufasha mugabo twebwe abakenyezi duteza gufashanya tukaba inspiration z'abandi tukaja hamwe tumaze kuja hamwe rero ingufu zacu ziba zije hano umuntu azi kurima undi azi gushona undi azi kwandika tukoreye hamwe dushobora kwiteza imbere cyane biboneka
mu majambo make mu gutanga ubumenyi kandi mu gutanga ifashanyo ijanye no gufasha abafasha mu byerekeye amagara yabo mu bigenza gute mu kanya gatoya cyane
ego mu kanya gatoya cyane mu mpaye twa tuko turategura conference izohuza abaganga bakari hariyo bazoja mu Burundi bavuye no muri America kugira ngo baje kuvura abakenyezi bagwaye cyane ingwara zo mu kigo muri ico gikorwa nyene bazohimiriza twe tuzohimiriza twebwe abakenyezi kugira ngo twenye twokwikingira izo ngwara turabe ko ukuntu umuntu ayigwaye ashobora kuja konde gufasha aho bavura mugatsare cyane kugira ngo bamaze gukira basubire mu buzima bwa misi yose bashobora gukora udukorwa duto duto bashobora gukora akantu kaguza umwimbo aho korora inkwavu cyangwa gushona urumva ni ibintu konka dushaka kugira ngo umukenyezi amagara yiwe yubahirizwe agira ubwo bumenyi hanyuma kandi ashobore kwigwanaho kwikenura mu bwa ekonomi
namwe madame Solange murirwa muri mu Burundi murashaka kutubwira ukuntu agateka kabafasha nikifashe muri iki gihe ariko imbere yaho reka tugusabe abo bantu bari iruhande yawe ariko bavuza nk'induru mubabwire baje mu kindi cyumba kugira ngo dushobore kumvikana tuga ku ijambo madame Solange
murakoze cyane mbaho mama nzani excuse ahantu ndurumva nyene biragoye ariko reka ngerageze ndwe ku ijambo mvuge muri make ukuntu byifashe mu Burundi twebwe agateka k'umukenyezi ni ukuri umukenyezi yarateye intambwe tugereranije no mu myaka igeze ego byose ntibishoboka bijya ku murongo ngo byose ngo byerede ariko ubu duhimiriza abakenyezi nk'uko Dr Zenaje kubivuga gukorera hamwe kuja hamwe nta terambere ry'umuntu umwe nta muntu ashobora gutera imbere ari umwe ariko bakaja hamwe babanje kugarukira amagara yabo kuko amagara niyo nkingi y'iterambere umuntu adafite amagara meza ntashobora gukora ntashobora kurondera ntashobora kugira bwa bumenyi muri ibyo by'amagara meza y'abakenyezi rero hariho iyo ndwara yo mu kigo iyo kubonye kuzifata abakenyezi benshi kandi ikabatera ibibazo byinshi niho rero ubona ubwigoro butandukanye bwabo bwa leta y'u Burundi ubwaba ubwabo dusanzwe dukorana abadoperizena mwese ko arategura conference badoza kugira ngo dushobore guhimiriza kwigisha kuvura baze tuzanira abaganga aho gwe mbone no kubashimira kuko ni kintu tutari duherutse kugira ngo umukenyezi w'umurundi kazi nawe ashobore kumva yuko yisanze
Solange n'abaciriye madame Solange abo baganga baza bavuye he
bazove muri Amerika niyo conference tuko turategura na bazena hariho ekipe y'abamedecin y'abadokteur bazoza baje gufasha kubijyanye niyo ngwara yo mu kigo no kuraba abanyeshuri bari muri kaminuza y'u Burundi bari kubarakorera muri icyo gisata cya ginekoloji yuko ibyigwa biri kubiragenda neza turabemwe abanyeshuri babigeme ababagabo babishoboye kugira ngo baze dufashanye muri icyo gikorwa kindi kintu
duga ku ijambo
ikindi kintu nagomba mvuge amagara meza rero amaze kumera neza umukenyezi acaronka uburenganzira bwo kujya mu bintu byose kandi ikindi tubahimiriza abakenyezi tuve muhira tuve mu nzu kuko haba nibyo turondera nuko kwisanzura nuko kwishyira tukizana nuko umukenyezi abanza agatahura yuko natekereza kuva mu nzu akajya kurondera yaba kurondera ibyo biti biraca mu mapolitike biraca mu bintu byinshi bisaba rero ube wagiye kurondera ibyo uriko uraharanira
niba
mu nzu ntacuro
mu kanya gato yimwihweje ibikorwa amaze kurangura ibisata byo babikeneye utwigoro dukomeye n'ibihe mu kunagura agateka kumufasoniye kandi uburenganzira bwiwe
gisata cy'amagara y'abantu nico mumva turiko turashimikira ko
iruhande y'ico gisata
hari iki gisata cy'indero indero mu bigeme bakenyezi b'amashuri babigukira ubuhinga ngabukana bumenyi hanyuma rero ni gisata cy'uburimyi n'ubworozi kugira turime tworore umukenyezi aronka amafaranga ararondegwa mu buryo bwinshi kurima korora kudandaza byose hose rero turabahimiriza kugira hose bashobore kuba bariyo
ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti muri seka muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Gakwavu igisagara muri aho Gakwavu
muraho bwana Fred
turaho turakomeye muhehehe mu kihe gisagara
ni Gakwavu igisagara mu Rwanda ibutare
ibutare ni byiza cyane rwose murakomeye ngaho
murakomeye cyane kandi nizere ko namwe ari uko
natwe turakomeye turi mu kiganiro cyerekeye cyane cyane uburyo bwo gufasha abafasoni kubandanya baronka ubwigenge agateka akazi k'umuntu kabo murafite ikibazo murafite icyumviro
icyumviro njyewe fise halo
duga ku ijambo turakumva
icyumviro fise buriya aho ngaho hakurya haba abakenyezi n'abigeme baya kugira ngo babashe kuba bagera ku iterambere icyambere ni ugushyira hamwe bagakora ikintu twakwita nk'amagurupe kuko buriya bakoze amagurupe bakajya mu mashyirahamwe abo bakenyezi n'abigeme byafasha na leta kugira ngo ibahe n'ubufasha bwo kwiteza imbere kuko buriya leta
ego mbandanya
kuko buriya na leta nayo ya hano i Burundi ni umubyeyi bishyize hamwe rwose abafasha
murakoze Gakwavu madame Zena ntiyanyibagira icyumviro cya Gakwavu igisagara mu kivuga kwi
murakoze cyane bwana Gakwavu mushikize icyumviro cyiza cyane kuko nkuko tubizi ubugirigiri bugira babiri ngo niyo fera force abakenyezi barafite amakoperative bari makoperative sangwe bari makoperative babita amake sosiyale ego nibyo turakeneye guhimiriza benshi bakayajamo kuko nko kugatumba usanga umukenyezi yiruka aja kurima hari igihe atarunka akajya kujamo amashyirahamwe mugabo nkuko mubivuze abakenyezi turi hamwe biroshe gushyira ibyiyumviro hamwe kandi biroshe kugira ngo dufashanye cyangwa dufashwe nashaka gushimikira cyane kugira ngo gufasha abakenyezi ntidukeneye gufashwa ntidukeneye ko abantu batugira ikigongo ahubwo dukeneye ko abantu babona ingumvu dufise bakadufasha kuzikoresha kuko si kuvuga ngo se harya ngo umukenyezi kuko ari umukenyezi ni gushaka umukenyezi ashoboye mugabo nta muntu akumirwa kandi ngo ni kuba ari umukenyezi gusa urabye nko mu Burundi iyo umuntu agiye gusaha umutagira ngo agira ka business abakenyezi kesho sanga twikumira cyangwa gasanga ntiduserutse kuko usanga kesho tuvuga ati biraje ku mugabo biraje kuri undi muntu ugasanga nko sanje yavuze ugasanga umenga tuguma twishira inyuma rero birakenewe yuko umukenyezi ahagarara rugabo ariko no vuga akavuga ati ikindagishoboye kandi no gikora hanyuma rero gutangura business akagitangura ari ukorora akorora ari ukudandaza ibyama akabidandaza ari ukuja gusinga ishyirahamwe agagira akarondera ifashanya abamutera intege mugabo akabikora wenyine icyo cyumviro cya
gakwavu
cy'uwo muntu agakwavu kirakomeye rwose
ni byiza cyane rwose reka na madame Solange muri rwagire ica kivuze ko hoba hari amashyirahamwe nk'uko umushyira nta gakwavu yabivuze hoba hari amashyirahamwe y'abafasoni menshi ikaharanira ineza y'abafasoni mu Burundi madame Murerwa
ego aha mu Burundi amashyirahamwe y'abafasoni menshi ariho bitanye n'intumbero bamwe bose bagenda biyiha hariho abintumbero yo kurima intumbero yo kudandaza intumbero yo gukora ibintu biriya mugabo byose bisaba abantu bagira ishaka bakorere hamwe kuko leta yaratanze utwigoro dutandukanye yaratanze utwigoro mu gushinga amashyirahamwe sangwe n'amashyirahamwe n'iwacu yuzuye mu gihugu cyose aho usanga ahurikiyemo abantu bose ahurikiyemo abakenyezi ahurikiyemo abashingantahe mugabo twagiye tubona amashyirahamwe kesha arimo abakenyezi usanga aratera imbere kuko usanga kesha ata bintu by'ubujyajya bibamwo cyangwa byo kunyuruza amahera ugasanga amashyirahamwe yarose abantu bashyigikira aratera imbere agashaka ku rugero kandi leta irabitera intege rwose twe na premiere dano wacu mutandukanye mukuru w'igihugu nibyo duhimiriza nimuje hamwe nk'abakenyezi mukorere hamwe musabiride ni hamwe nuwoza kubashyigikira asange muri hamwe amashyirahamwe ariho rero kandi ari ku kivi kandi ubu turabona akarusho mu ngo kuko umukenyezi amaze kujya mu ishyirahamwe kwa rufaranga rose yaba inyungu cyangwa ikindi kintu ayazana muhira akaza gufasha umwana akaza gufasha mu iterambere ry'umuryango mu kugaburira abana n'ibindi
ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na Richard Livingstone muri aho
atulaho
muherereye ka Livingston
Nairobi
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cy'imbiro turiko tuvuga cyane ku bibazo biraje ishinga abafasoni aba ku ijambo
aho mbo je no vuga nyine no abafasoni nuko yani bakorera hamwe nkuko umutume yabivuze bagakorera hamwe magari ngwaye nabonye mu gihugu cyacu amashyamwe menshi y'abakenyezi naho yavuze ati atera imbere je nkaho nari mperereye nabonye yuko amashyamwe menshi y'abakenyezi atera asubira inyuma nk'amashyirahamwe usanga bariko baragurana n'ibintu bahana amahera bagurana kenshi barakunda kugira n'ingorane ugasanga uri umupfasoni yatuye amahera amurenge hagera kuriha ukaca usanga ya mahera nayarose ibibazo bigatangura mu rugo amatongo bakayagurisha ukaca usanga rero buriya bagiye babaho nabi rero nk'icyo novuga nk'aho amashyirahamwe abakenyezi bahurukiyemo ni uko boza baba nk'ingurane batanga baha bagenzi babo yuko tobivuna cyangwa umuntu bayihaye ko yoshobora kuzayiriha nk'akaroreje nabonye umukenyezi yatoye nko mu mashyirahamwe nk'atatu agatora nk'ibihumbi 500 rumva ayo yaharuye atangana no mu miliyoni n'atanu rero buriya kugira azawuri azariye ya mahera buriya uzasanga bigoranye rwose agatangura guturatura umuryango ukabaho nabi nuko rero mbona yuko nabahenera nk'uko
murakoze Richard Livingstone reka dutange ku mufasoni madame Solange Murirwa Richard Livingstone avuze ko amashyirahamwe y'abafasoni atera asubira inyuma yavuze ikibazo cy'ingurane icyo kibazo mu kivuga kwiki
murakoze kuri icyo kibazo nibaza uwo muvukanyi wacu yashatse kuvuga ibintu by'amasiriki hari ibintu bakora ino byo kugurana n'amahera ariko birya ntibiri reglement birya ntibizwi n'amategeko tuvuze ishyirahamwe tuvuze ishyirahamwe rifite amategeko arigenga rizwi muri minisitere cyangwa rizwi mu ntara
ugasanga rirafise rero n'abantu bariraba kuri yo koteje z'amasirike y'abagurana na mahera bijya birimo ibibazo turabizi kandi ureta yabiviriye hasi biciye muri ministeri y'ubutungane bariko barabitanga neza kugira ngo abantu bariko baza bariba na mahera canke bamwe basahura abandi babibakuriyeri mugabishira hamwe risanzwe rifise ibyangombwa rikora neza iryo rirategura umugambi bankabre umugambi upanze hama bakawujyana mu ibanki turafite banki y'abakenyezi ubu turafite banki y'urwaruka ayo mabanki yose ahari kugira ngo ashobore gushigikira iyo migambi y'abakenyezi yongera abafashe no kuronka ingurane ubu twaratuguye n'agence ibujumbura ishami ry'iyo banki y'abakenyezi bizofasha abakenyezi bari mu gisagara n'abandi bose bari mu micungararo kugira bashobore kuronka izo ngurane zitavuna kandi zunguka ivyo rero tuko turabibafashamo
ni vyiza cane rwose turutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Tite sinzobatohana muraho murakomeye
turashimye Imana
muramacahe ga Tite
ndi mu gisagara cya Bujumbura mu kinama
ni vyiza cyane rwose
murafite
ikibazo murafite icyumviro
mu bisanzwe kuri icyo uwo mupasa navuze
duga ku ijambo turakumva
kuri icyo mupasa navuze kijyanye no kuguruza no n'iby'amashyirahamwe yari kwa lafuga kubijanye na abijia vyo kugulana nani jo mwazise vijia blema na abgo vimeze neza hariko hali kibazo jikomeye chana ugwaruka guishi gushuku usanga njene dole kuru shaka kukora chane kujera guite zimbele wana shaka abo vijia ne ndiko mfuga kuliko tewa chinyezi ariko nubwo yavuze ngo hariho amabanki y'abapfasoni y'abakenyezi canke y'urwaruka nibaza yuko atari urwaruka rwinshi rushikirwa bivanye n'ukuntu ntibararukangurira ngene ntibarakangurira urwaruka canke abapfaso abigeme ko hariho imigambi y'iterambere ishobora kubateza imbere mu buryo bwihuse mu bikorwa byabo fate nk'ubuguruye nk'akantu k'iwawe nka kafeteria ya par exemple kuko hari ibintu by'amashyirahamwe ibyo n'ibirebire byo bisaba imitahe miremire mubwo hariho abantu benshi baba bariko baracreya utuntu duto duto abakobwa abagore nyene urwaruka byaha rero aho onye nashaka kuvuga yuko bubanza gukangurira abantu bakabigisha bakanababwira ko ibintu nk'ibyo imigambi yo kubafasha hanyuma ikintu maze kubona ngayo iwacu mu Burundi kihari erereje ngomba mvuge abantu iyo bamaze gushyikira ivyo dufate nk'ubu nka bije ni banki y'urwaruka ziriya za payeji usanga uri kurayitura umengo ntibanakuzi ugasanga kujya bazona kwishure n'ibintu bifata iminsi n'amezi je naragize narapurayinze muri payeji kujya banyishure hafi y'amezi atatu kandi bananyishure ntibampaye inyishu yo kuri wa mugambi wanjye bambwiye umugambi wanjye ngo ntukiba sponsorize rero no kuvuga abo bapfasoni nibashigikire abo bapfasoni bagenzi babo abo bigeme hanyuma babereke ingene boshobora kwitura iyo migambi yo kubashigikira murakoze
Tite nta guciriyemo hariho urwaruka twize kugira ikiganiro ruvuga ko kenshi na kenshi bamwe muri bo barandika basaba ingurane muri page ari natije ariko ugasanga umugambi wabo ntibawutomoye neza bamaze gutomora neza umugambi wabo basanze baca baronka ingurane basavye ivyo ni ibintu namwe mushaka kugerageza
kandi bavuga urabona nk'ubu hariho imigambi usanga bavuga bati ni imigambi productive usanga bisaba dufate nko kurima canke nko korora ariko iyo ni imigambi yo ku ruhande ariko hari iyindi migambi komerisiyo umuntu ashobora gucamo hanyuma akiyungunganya atarenze guca muri ya migambi miremire isaba wanashaka kuja hamwe n'abantu benshi muri Kenya muri dusimbiye muri Kenya ibi bintu biriyo imigambi mwe niyiriyo uri umwe n'igihugu nibirinda kuvuga ngo noje hamwe n'abandi we baraguha ingurane hanyuma ukagendera yisubiza bukebuke rero no ngaha ntibari bakwiye kurindira ngo banze ukore umugambi productive kuriya ahubwo nyimba ari cafetaria nyimba ari botike nyimba ari iki umuntu yayipanze neza akavuga ati je nocuruza ibi nocuruza aha nise ndayifise ziriya nimero ndangamudandaza nkeneye umutashi aho ntibyari ibintu byo kurindira bari guta bahita bamuha hanyuma akajya kwikorera hanyuma akagarukana wa yantuze ya mahera yabo akayasubiza ugabarindiriye ngo bakore iriya migambi productive aho hazokira bake hakira babandi nyene baba bafise nuko bimeze
murakoze Tite sinzi aho batohana reka tugaruke kuri mwebwe madame zina ntira ibagira bafise murakorana n'amashirahamwe atari make ibyo bibazo bijanye cyane cyane n'ingurane ikabijanye kwanga kwigisha abafasoni ibijanye no kuronka izo ngurane n'ibintu mushobora kuba maze gushaka ku rutonde cyangwa n'ibintu muzohava mushaka ku rutonde bisa n'uko ari ikibazo
murakoze cyane nagomba nshimire uwo muntu ari Bujumbura Tito kubyashyikirije nongera mvuga gatodo passage yuko ibyavuze birashika mugabo kenshi iyo uri kurasaba umugambi usabye umugambi mutoyi ari igihe byo hagusumba usabye umugambi munini byavuze nibyo twebwe mu byo turiko turategura turateguye kutanga icyo bita microcredit amafaranga makeyi ari mu nsingira nk'ibihumbi amajana atanu hamwe umwigeme ashatse gutangura nka salon de coiffure cyangwa ashatse gutangura boutique cyangwa umugambi wo gushona nk'impuzu none imigambi mito mito mugabo igenda ikura simvuze ngo umuhezo ahere ku miliyoni cyangwa miliyoni zibiri kuko yabivuze hariho imitahe isaba ingwati kandi hagisanga izo ngwati abakenyezi asanzwe bafite rero ibyo avuze ngo ntibirinda kuja hamwe nibaza ko ari ibyo navuga ati niko umuntu ahitamo uko yabikora mugabo byoroshe iyo urwaruka ruri hamwe uti kuki murandabana naha muhugu tubayemo iyo uri kurakora n'undi muntu n'abajene nka batatu mugakora umugambi biroshe kuronka yaba ingurane cyangwa amafaranga ajya sabwa ku byo bita ngo women fund ni ukuvuga rofo y'abakenyezi cyangwa amabusiness afashwe mu ntoki n'abakenyezi ibyo bita women business own usanga kenshi bifasha kugira ngo isubire umukenyezi no mu Burundi rero birakerewe yuko izo ntuze izo fond ayo mafaranga yagenewe umukenyezi yohaba haba muri iyo banki y'abakenyezi habaho muri bije cyangwa muri payeje ikaba ari exclusive ku bakenyezi gusa kuko kenshi nkuko tubizi usanga abakenyezi tuguma dusigara inyuma kuko turabwa na byinshi naho ufite umugambi uvuga ngo uri bankable hari igihe uri umwanya wo kuvuga ati ndonde umunya kompanyi awufashe kuwushikiriza ugasanga avuye hajya agiye mu bana avuye hajya agiye mu madevoire avuye hajya agiye kurima agiye none tuba amaboko igihumbi mugabo nije tuvuga ngo iyo ni defi na macani dufise mugabo turafise inyishu tuzaba twacaka ahubwo dufashanye n'ab'i Burundi kugira ayo ma microcredit mugabo muri platform yemewe atari bijya byo kuvuga ngo ni kimina ngo canke ngo ni kugira silke mugabo tukagira nka shene hamwe nk'umwaka uheze tukakompanya umukenyezi tuboye bimugoye tukamusununura abisoye naho agacaho uwundi inyuma yiwe ikaba nka sekre y'abakenyezi
ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio hejuru y'amerika turi kumwe na Cyrilo muraho murakomeye
mahoro mahoro
muhereye ga Cyrilo
ndi mu Rwanda mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza
ni byiza cyane rwose kandi kazi na ninde
Cyrilo Muvunyi
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro muduhe ku ijambo
yego igitekerezo cyanjye ubundi mu Rwanda abari n'abategarugori ni abantu ubona yuko bashyigikiwe cyane kandi no mu bikorwa binyuranye no mu buyobozi no mu no mu matsinda y'ubwizigame usanga ahantu hose umugore afite ijambo abasha kuba yayobora. Rero kwiteza imbere ku mugore ntekereza ko nta kazi na gato umugore atashobora kuba yakora, yaba mu mirimo y'amaboko, yaba ari mu mirimo y'ibitekerezo, mu gutekereza hose umugore arashoboye. Rero n'abarundi kazi nibageze abamwe na bamwe ababasha atari bitinyuka nyine bumva yuko bari inyuma niyo mu giturage n'ikuntu mu kirundi mivuga niba ari mu mikingararo ntabwo mbizi neza bose bajye bishimika bumve yuko bashoboye bajye babasha kuba bakora imirimo yose batiziga, ariko cyane cyane uko bagenewe, kuko iyo bagenewe mvuga ni hari itabagenewe kuko ntabwo hari nk'inshingano ubundi ku mugabo. Natwe abagabo turabizi nyine ibintu iyo umugabo ashobora kuba yakora umugore atakora, ariko ibyo umugabo n'umugore bashobora kuba bahuriyeho nko kubaka, gutwara imodoka n'indi mirimo nyine ishobora kuba yahurirwaho n'abantu bombi bajye babasha kwishimika niyo babe bayikora.
Murakoze Muvunyi Cyril. Ikibazo Cyril ashikirije Madame Solange Murerwa ni ikibazo kana Madame Zena Niranyibagira yavuze ikibazo cy'uko hari ukwikumira kw'abafasoni eka kutiyemera ko abafasoni bashoboye, hari ibikorwa muba murangura cyane cyane mu gihugu hagati cyerekeye gukangurira cyangwa kubwiriza abafasoni eka kubemeza ko bashoboye amabanga nka yose y'igihugu mu kibano eka no mu mihana yabo, hari isekeza nk'iryo ryo bari hari mwarakoresheje cyanki mufite umugambi wo gukoresha?
Murakoze cyane kuri icyo. Jewe nibaza uwo mukenyezi aratanguye kwerevuka sinzi ko ari terme mutangu utahura imvugo donko, aratanguye kubona yuko ubu twese dufite ibyo dushoboye. Ubu murabona abakenyezi bariga bigeme bariga baraba abayenjeniyeri baraba abadokitere baraba baraja mu ntwaro. Ibyo rero biva ku ikangura tutuma tugenda tubakangurira.
Akarorero n'abafasoni baje muri kiganiro umwe ni umudokitere undi yaranonose ibyerekeye amategeko.
Ego ariko aragira na doktora ariko aragira doktorari nize nagira doktorari vese di Burundi, urumva namakuhaje byose no kurondera ni shaka nukumva yuko dushobora gushika plus loin kure hasumba aho turi. Ibyo rero biva mu ishaka tugenda tubahimiriza, kiva muri bimwe bya kera, ubu no kurondera, ubu no kwirukanka, ubu nta kuguma mu uwo bakenyezi bari muri politike bari mu ntwaro. Turafite abakenyezi b'abashikiranganji, abakenyezi b'abashingamateka, b'abadepite, b'abadeje batwara amabanke. Banke de fani itwarwa n'umukenyezi, banko bitwarwa n'umukenyezi. Urumva ibyo byose bisaba rero babanze bige daboro, bige bashike kure, hama nibamara kwiga ushije ari gukompeta mu bundi buzima wiruka nkurondera ufite bagaje intelektuel, ufite ubumenyi. Ibyo rero tuguma tubibakangurira kandi bariko barabikora.
Madame Zena Ntiranyibagira, ibindi bintu byakorwa kugira ngo eka abafasoni cyane cyane ababa nka ruguru mu gihugu hagati bumve ko uburenganzira bwabo eka agateka kabo eka bakwiye kugashikira uko bisanzwe bikorwa no mu bihugu biteye imbere ku isi? Ahubwo kuki hari ikintu mutekanya gukora?
Ego murakoze cyane kuri icyo kibazo kitoroshye mbwa kandi kiri ari ngombwa. Turabye natwe aho tubaye abakenyezi tuvuga ngo n'abaruguru naho nyine barahari, mugabo ikintu kanyamukuje no shimikira ko n'ubushobozi bwo kwisununura mu bijyanye n'icyo navuga ngo sinzi ko ari ekonomi, mugabo navuga ko ari mu butunzi, kuko urabona n'ujya mukenyezi wa ruguru tuvuga ni wa ruguru abakeneye kugura agasabune, abakeneye kugura ibintu byayo ikenere mu nzu, abakeneye gufasha uba bana. Ikintu mbona ko kishobora kugwa cyane cyane ni kuraba ukuntu bajya abantu barima boguze umwimbu haba bakanashora bakikenura bagafungura neza. Mugabo cyane cyane rero mashimikira ku bintu bya sante, kuko abakenyezi baragatwishi kandi iyo batabyaye ku rugero umukenyezi ariko arafasha abana cumi n'ufasha abana batanu si cyo kimwe. Rero ni ngombwa yuko abakenyezi tuganira n'abagabo bacu tukavuga tuti mushingana tuvyare ku rugero kugira ngo tuvyare badushoboye kurera kuko urabona amatongo ntiyaguka abantu baguma ari benshi baba benshi kubwinshi kandi nkuko ubiravye mu misozi iyo haciye ndio murambona abantu benshi barimara abakenyezi hamangiye kukabare nkasangana abagabo ni ukuvuga yuko rero umukenyezi niwe aguma ari inkingi y'urugo bigumye gutyo atamuha musahirije atamuha mufatize namugara yuzo sanga arika araba nabi arushe ni ngombwa rero yuko duhimiriza cyane cyane abari mu nzego abo ku gatumba abo mu nzego zo hejuru madamu Solange yabivuze ati guhera hejuru muri leta leta nze leta vozi ibintu byo korora byo kurima ushobora kurima usonje ushobora kurima udafite ingumba ni ngombwa rero yuko bajya abakenyezi jena jena ntababesha jena kuriye ruguru gusa jena kuze mwana cumi na babiri ndi muhererezi sinagiye kurima papa yatubwiye ati utagiye ku ishuri uzaja kurima tukaba dukura tumva yuko kurima birusha kandi bivyo birarusha fizikuma rero ujya mukenyezi akirima n'uwakirimisha isuka reka ahubwo tumufate tondere isuka ya kijambere yo kurima twenge twomusahiriza turabe ingene ujya mwimbi wo wogwira mugana we nyene umukenyezi afitemo uruhara runini cyane kuko niwe biraba niwe byega ntushobora kwicara ngo uvuge ngo bazomfasha ngo bazobiririra oya nitwe abakenyezi tuza kubikora nicyo gituma twe twavuye hasi nabo basobanuje tukavuga tuti umuntu wese ushobora gushikira abadafite telefone WhatsApp ufise umugenzi ufise umubyeyi hariya dufashanye turi ko twobasunurira gato gato
ego mito garutse kuri cyo kibazo nyene cy'abafasoni mwavuze madame zina ntiranyiragira ko abafasoni atamaboko igihumbi bafise ko bahanzwe na byinshi mbega madame Solange mwirwa uruhara rw'abagabo goba uruhe mu gufasha abafasoni gushikira eka ibintu byose babona ko ari uburenganzira bw'abafasoni
uruhara rw'abagabo rwategerezwa kuba ntayegayezwa kuko urugo ni babiri turabona abakenyezi bahaguruka ngo baje kurondera ibi baje mu mashyirahamwe baje kurondera ingurane ugasanga abagabo babo barabanyiye bakubara ati iryo shyirahamwe nturi jamwe ukajayo ntutaha niwataha naho utegerezwa gushika muhira saa kumi n'imwe saa kumi kandi ariyo usanga amanama ateba n'ibindi bagira rero abagabo nibumve ko bategereza gushyigikira abakenyezi mu bintu byose bariko barakora kugira ngo iryaterambere rirama kuko twabonye yuko umwimbu ikibonetse cyose umukenyezi akizana muhira ntakijyana mu kabare ntakijyana hehe rero uwo bagabo nibave hasi bashyigikira abakenyezi uruhara rwabo ruboneke babatera intege ubuze ayo mahera bayamuhe kuko usanga baba bafite amahera menshi gusumba abagabo hama kandi bige gukorera hamwe n'abakenyezi babo gukorera hamwe mu rugo bituma urugo rutera imbere umukenyezi akumva ko ashigikiwe mu mpande zose
madame zina namwe ntiranyibagira uruhara rw'abashingantahe ngo buruhe mu gufasha abafasoni gushikira imigambi yose bifuza gushikira
murakoze cyane Fredi icyo kibazo n'ukuri kirakomeye kuko naho twavuze ngo n'abakenyezi mubyikorera ntitwabikora twenyine nk'uko mubibona kenshi hariho amadesizo menshi akorwa n'abagabo cyane cyane nk'ibyo Solange yavuze byo mu mabanki nibyo abakenyezi batwara amabanki mugabo iyo hageze kuraba nka conseil d'administration cyangwa kuraba abantu bafata amadesizo nibyo n'abagabo ndetse mbere no mu rugo usanga kenshi umukenyezi araja inama n'uwo mubakanye ni ngombwa rero yuko abo bagabo baba basaza bacu baba abaniga bacu badushigikira bakumva yuko natwe dufise ikontribusiyo tuzana muhira jenama nifatira ko akarorero iyo umugabo nzi yakora wenyine iyo ruha akaheba akagira fizikuma akaruha mugabo we nanjye nkoze nkamufasha bituma nawe aruhuka twese turoroherwa ni ngombwa yuko abagabo cyane bari muri politiki bajya batora amategeko bajya basinya amatite de propriete mu makomine bajya batanga za ndangamatongo bamenye yuko n'imico yacu kandi hari igihe usanga igoye bamenye yuko hari imico iteza koroheza abakenyezi kugira ngo natwe dushobore guterera agasumu kumwe kaboneka muri iryo terambere kuko nk'uko mubibona abana b'abakobwa bariga abahungu bariga co kimwe ivyo twarabimaze kubishikako mugabo uravye mu vy'ubutunzi usanga umukenyezi niwe yamara inyuma ni ngombwa yuko abagabo badufasha ni ngombwa yuko abagabo dukorana nk'abapartenere
icyo ni icyumviro gihambaye cyane rwose
ego
ego kuko nta mukenyezi yokora wenyene umuto umwe umubigira inama gusara urasara ntubigira inama ni ngombwa yuko tugira abagabo akaba partenaire bacu mugabo bakumva yuko nkuko twanze yabivuze iyo umukenyezi arose ububasha bwo kuzana agafaranga muhira gafasha umuryango ntigafasha umukenyezi wenyine gafasha komunote gafasha igihugu
Kiri uze nchiti mwese ko muri kumwe na nyakumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Apotre Innocent muraho
amahoro neza
amahoro neza muri higa Apotre Innocent
ni muri Kenya
ni byiza cyane rwose mu kihe gisagara mu kihe gisagara
mu gisagara cya Kericho
ok ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'abafasoni b'incabwe nyingaha bariko bavuga cyane cyane ibibazo bijyanye n'abafasoni duga ku ijambo ikibazo icyumviro
ego manje ko yabuza cyane abatumire
ego barakumva
ego jewe ubwa mbere nari mfite icyumviro nashaka guterera
ego
turamaze kubona yuko mu Burundi kenshi abafasoni usanga benshi nko mu bisagara usanga abafasoni benshi badashaka gukora kugira ngo basahirize urugo ugasanga kumbure birwa muhira bamesurira abana bakinjika ibifungurwa by'abana icyo rero ugasanga nta kintu na kimwe bariko bakora cy'iterambere uza gisahiriza mu iterambere ry'urugo yewe rero abanashaka gusaba abatumire kugira ngo barabe ukuntu babandanya basansibiriza
Monsieur l'apôtre, nous avons téléphoné à l'apôtre et il t'amène des alcools qui va se tuer. À sa noire, il y a des skirigés, il y a des gens qui vont se faire, 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 qui vont gukora ibikorwa byo mu rugo bakabavuga ko batagira uruhara mu bikorwa byo bishobora guteza imbere umuryango sinzi ukuntu madame Zena ntira nibagira mubona icyo cyimvu yashikirije apotre Innocent
apotre abuze ikintu gikomeye mugabo yaciye avuga agira ko tina bakenyezi bo mu gisagara uravye mu Burundi hariho n'ibyo bo mu gisagara aho nawo mu cyari kuko bavuga ngo n'abaruguru ahubwo je nari nzi yuko abo mu gisagara ariyo bakora cyane kuko kenshi bafise abayaya bafise abakozi hamakaja ku kazi mugaho igihe bataha bagafasha mu nzu naro nkukuga umushinga ntahe kurakura kw'abana bameze neza rero ibyo bisansibiza biraba ni ngombwa kubikora mugaho namubwira yuko apotre yuko natwebwe turi mu gisagara nko hanze twe dukora byose uva ku kazi ugateka ugakoropa ugakora byose kandi ukabishobora ahubwo na cyane cyane bajya barima nibo benshi nibo majority kuko urabona mu Burundi imiji nibyo irahari mugari mito mito abakenyezi benshi bari mu bikorwa byo kurima byo korora mugabo naho nyine cyavuze kirakomeye kuko abo mu gisagara nibyo afite akarusho uravye urya rima 24 kuko nta na vacances afata mugabo mu gisagara ashobora kuvuga ati reka nze kuri plage nduhuke gato mvuye ku kazi mpure n'abagenzi duha n'ibyiyumviro tuha n'imigambi twokora icyo kibazo avuze ni cyiza mugabo sino bavuga ngo bishinga kumesa ngo bishinga guteka oya benshi barakora bakagenda bagataha ahubwo bafasha baraho umukozi yagezeje cyangwa bakaraba arasoza ikeneye sinibaza yuko bose bishinga kuja guteka no kumesa Solange ni ayo yungane ko abamuji Bujumbura
nivyo Solange murerwa mwe mubangaho byifashe gute muri kweje icyimbo cyashikirijwe na Apotre Innocent
icyo cyimbo cya Apotre Vincent kiriho kandi abo bakenyezi bariho hariho umuntu asanga umugabo afite akazi akavuga ati jewe nzoguma muhira nzoraba abana nzogira uko nakuriye mugabo twebwe mu nk'umunyigisha ahubwo nadukora kandi atweze n'ibyo twari kwigisha ibyo ukangurira abakenyezi gukura amaboko mu mpuzu
tubabarira yuko uwo mugabo mutazokwamana uwo mugabo bishika Imana ikamuhamagara akagenda imbere y'iwawe cyangwa ibyo bintu bikagenda ukundi none utize kurondera akiriho uzoza kurondera yitabye Imana ntuzoza kuvuga ngo ndere ku muntu ng'abana tuje tuvuga abagabo bati abo bagore banyu mubakure mu mazu mubaho dutahe duto duto ega rero n'abagabo babigiramo uruhara mugabo akubarira ati jyewe umugore wanjye azoguma muhira nzomusumira nzomuzanira byose mugabo ubuzima ntibwama bumeze kwa kundi ibintu birahinduka rero abo bakenyezi umva ari mice ibiri abambere tubabarira ati va mu nzu mugende murondere gushigikira abagabo abagabo nabohereza imitaha abakenyezi banyu umugore umuhereza ibihumbi 500,000,000 umugerageze kijya mu ibarabara nawe urondere uwo bakenyezi rero bariko baritabira ako kamo biciye muri izo nzira turiko turababarira
Yego. Nzi cyane gose twi utenshuti mwese ko muri ku Rwanda nyakumiza iradio hejuru ya America turi kumwe na Madame Victoire Bizinazi muri aho murakomeye.
Amahoro neza cyane.
Amahoro muri hehe?
Njende Bujumbura.
Ni nziza cyane gose murafite ibibazo murafite icyumviro turi kutwatubye abafasoni babiri bari kwavuga cyane cyane bari kwavuga ku byerekeye uburenganzira na gatya kazi na muntu agateka kw'abafasoni muri rusange duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Murakoze cyane abakenyezi n'abantu bakomeye cyane ni inkingi z'urugo ni inkingi z'iterambere murumva urugo rudashingiye ku mukenyezi nta terambere rirama nico maze kubona hanyuma cyane cyane abakenyezi agateka karacagoranye hamwe hamwe bivuye kuki bivuye ku mico n'imigenzo y'ikirundi ivuga ati umukenyezi ni uwo mu nzu ni uwo mu rugo ugasanga ibikorwa bimwe bimwe by'iterambere byamucitse ntumbure arafise mu gifaransa bavuga ari limite donko hari ibyo atarekuriwe gukora bishobora gusahiriza urugo hanyuma tuvuye kuri ibyo by'imico tugahita tugaruka kuri ya mico nyine ituma atiyumvira ibikorwa ngwizatunga kugira nawe asahirize mu butunzi wa muryango aheje gusahiriza umuryango mu butunzi ni ukuvuga ababanyi babonegweho ababanyi baboneweho igihugu cyose gishyikirwe nicyo natangurira kuvuga
egome mu kubijyanye n'iyo mico iyo migenzo ituma badashobora kwiteza imbere no gukora ibikorwa by'iterambere Madame Victoire Bizinazi inyishu zo bizi
igituma iyo mico itubohera mukaje narayirenganye bivuye kuki kubera uwo twubakanye arabitegera iyo mico rero mu ngo nyinshi usanga abo bubakanye bashinga ntawe babo badategera yuko umutegezi nawe ashoboye akabona yuko afise impano zo kuronderera umuryango kandi akongera akabandanya yubahiriza ka gateka kuko umutegezi abungabunga urugo akabikora byose niho rero bice bigoranira nkumbure aho ncangaruka ku nyishu inyishu mbega yo kugira uwo mukenyezi ashobore kunganira urugo yongere yungane yongore akore ibikorwa byo mu rugo bijyanye no kubungabunga urugo iyo bigenza gute icya mbere ni uko uwe nyirayo kuyemera yuko ashoboye hanyuma n'uwo bubakanye akabona yuko umukenyezi ategetswe kunganira mu rugo atari umukenyezi wo kuguma mu nzu ngagume novuga nti family dominage hanyuma amaze kwiyemera n'uwo bubakanye akamwemera bagashaka bafatikanya rero bagashinga umugambi kuko abakenyezi nabo nyine bagira icyumviro cy'umugambi uwo mugambi yagira icyumviro akagishyikiriza uwo bubakanye bakacigira hamwe hanyuma mugabo agacamo uburenganzira bwo kugira ashobore gutangura icyo gikorwa nyizina akigirira intumbero hanyuma niyo ntumbero yerekane novuga ihangiro azoshika ko kugira niteze imbere mu buryo bw'amafaranga mu buryo bwo no kuba mu rugo
mu majambo make twihweje inyishu muduhaye akamumotera nk'abashingantahe akamumotera abafasoni kugira nabo nyine biyemere ko bashoboye mu majambo make akamumotera abo bantu bose ni akahe abagabo ku ruhande rumwe n'abagore ku rundi
byemera ku bakenyezi nk'uko nari ndi umukenyezi icya mbere umukenyezi ategereza kubona yuko ashoboye otesim akigenda ashoboye muri byo ndashoboye acatereza gucaguramwo ibyo ashoboye gukora akabiha intumbero akabidondagura ahereye kubidondagura agaca no kuvuga ashyiraho uwo mugambi ahereye kuwushyiraho no kuvuga turimo turaja mu bintu bya autonomisation de la femme ategereza gukenera uburyo uburyo rero ategereza gucamenya yabukura ashobora kuba rwo yagiye aregeranya, ashobora kumugabuye kumutera intege akamuha, ashobora kuja muri banke kuko nkubu tufite amahirwe hari amabanke. Hanyuma mu gihe uburyo bwiwe cereza ashaka kubwegeranya ku buryo buciriritse kubera adafite no kuvuga nti ibyo aseta garanti kugira aje muri banki, ashobora kuja mu ishyirahamwe. Ubu bahimiriza ko abakenyezi bajya mu ishyirahamwe kugira inyungunganye, akajya mu ishyirahamwe bakamugurana amahera make agahera ku mutahe muto akagenda aduga gushika ashikire ya nyungu izomutuma agura agaparisere kakaba garanti cyangwa n'ikindi kintu ashobora kugira ko garanti, ashobora kugira garanti imeza, ashobora kugira garanti impene, inka. Ibyo bishya bigaruka nuko banki nayo nyine muvuga ntera kano iyo banki z'abakenyezi zihindura ingendo zigashyiraho, ni ukuvuga garanti ituma umukenyezi nawe azoronkamwo icyo ashira asheta kugira runke yangurane. Ngarutse nawe ku bashinga ntahe, abashinga ntahe icyo ndabatera kwa kano nuko bashigikira abakenyezi babo bakabashigikira kuva mu ntango bacubakana. Ntaze kwiyumvira ngo umukenyezi ngo ntashoboye ngo nuko nsaba rasiyo, oya, ahubwo nabanza mushigikize n'ibikorwa amubwiye ati wewe mbega mu rugo we ikintu ushobora kugikoresha no kugikora, mu gihe abona ko mwumva ritafite impano, mu gihe abona ko umukenyezi nawe yamuzaniye icyimbiri nagishigikire bagende bose bungananira mu muryango. Abashinga ntawe ntibibaze ngo abakenyezi ntibashoboye, barashoboye, ahubwo nibagerageze kubafata mu mugongo.
Nziza cyane rwose, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Simon. Muraho Simon. Simon muratwumva?
Yego ndabumva neza. Muraho nawe?
Yego. Muherereye he Simon? Muri he?
Ndi mu Rwanda nanje mu majyepfo.
Nziza cyane rwose. Akandi kazi kawe ninde?
Nitanga Simon.
Nitanga. Okay. Nziza cyane rwose. Mwafite ikibazo, mwafite icyumviro, turiko tuvuga ku bibazo bijanye n'iterambere ry'abafasoni, uburenganzira bwabo.
Yego murakoze. Ariko hari ikintu bakomeje kugenda bagarukaho cyo kuba abafasoni cyangwa abasinyeje bajya muri banki bakabona ingurane, ariko hari ikintu batagiye bo bashyiramo ko kijyanye n'amabwiriza bisaba. Hari igihe biba biriho yego gutyo barabishyizeho gutyo, ariko ugasanga harimo amabwiriza asa naho agoranye, usanga harimo amabwiriza asa naho agoye abantu bakiri bato cyane b'abafasoni, nk'uko mwarimu ariho mwari mwateruriye, ugasanga harimo amabwiriza bagonga cyane bigatuma batabasha kugera ku izo ntego, kuko usanga babarushya, usanga bakwatse kondisiyo udashobora kwigezaho nk'umuntu ushaka gutangira bushyashya. Icyo mbona cyo babashije kubyoroshya bagashyiraho amabwiriza adakomeye cyane, iyo ngwate ntibayishyireho ngo bayikaze, kuko ntabwo wabona ingwate ukiri muto kuyibona byakugora udafite umuntu ugufashije. Rero kwifasha gutyo hari igihe bigorana, hari igihe bigorana ugasanga amabwiriza niyo akomeye kuruta kuba wabona iyo ngwate. Niyo wanayibona ukayibona igoye kuyikoresha, ukayibona igoye kuyikoresha, ni ukuvuga ngo uburyo bwo kuyibona nimba bakwatse ingwate wenda ukagerageza ukareba n'icyo wabona nk'ingwate bakayiguha isa naho ushyizemo, bakayiguha bakajya kuyaguha asa naho yarangiye kuyakoresha, ukabona niho uvuye uhomba. Ikindi nanone murimo mugarukaho kuri icyo cy'abakenyezi n'abafasoni, ntabwo mwigeze mureba ku muryango muri watari umuryango muri rusange, muhere mu kibano nk'uko bari babivuze, muhahere murebe ibyo muvuga ngo umufasoni ngo yitinyuke ngo arashoboye ngahatane, nibyo birashoboka, ariko urahatana ugendeye kuki? Urahatana ibintu utahereye hasi mu rugo iwanyu ngo bitangirane ubizamukane ubikorane byo babikwigisha ukiri muto bitanga iki? Ntacyo bitanga, ni ukwiga ibintu ukuze, kandi kwiga ibintu ukuze hari ibyo udafata. Niho kujya kukwigisha igifaransa uko ungana gutyo ntabwo wazagifata mu buryo bworoshye utarigeze ukimenya bwa mbere. Rero nibahere iruhande mu muryango bigishe bahereye ku nibigisha umwana w'umukobwa bigishanye n'umuhungu cyarimwe, bose babaha amabwiriza amwe bayakurane, nako kuvuga ngo bazayabaha bamaze gukura bose ari bakuru nk'uko mungana nk'uko bangana turimo tubivuga, hari igihe kubyumva bigorana, ugasanga niho umukobwa akomeje kuvuga ngo bakomeze baharanire ukwishyira ukizana kwabo, ugasanga harasarimo icyo cyuho n'ubundi kigahoramo hagahoramo icyuho gutyo gutyo. Rero bagerageze nge numva umutahe munini ufitwe n'izi za ministeri zigiye zishinzwe nka ministeri y'umuryango za ministeri z'urubyiruko numva aribo bagifitemo akazi gakomeye kuko baramutse ministeri y'umuryango ibaye ihagurutse bagahagurukana imbaraga bagabihera aho ngaho mu mizi mu rugo ikirega ko bajya gukora umuhungu azishingano zo n'umukobwa azishingano zo noneho guhuza kugira ngo bakorere hamwe ntago bigorana kenshi na kenshi ntago bigorana usanga byoroshye kugira ngo biyumvanemo buri wese yumve ko afite ikingano nk'izundi afite bigafasha rero kugira ngo bagire icyo bageraho naho bitagiye bihera gutyo mukabanga ngo bazakora ama kampanye nyuma yo kugira ngo babyumvishe abantu ntago akenshi na kenshi usanga abantu kubyumva kimwe bigora usanga kubyumva kimwe hakirimo ikibazo rero ubwo ndumva umutahari uwo ni uw'umuryango hanyuma na leta igashyiramo imbaraga zayo igafasha urubyiruko uhereye iruhande
ibyiyumviro bibiri bikomeye
bwo kubona uburyo bwo gutangira mu buryo bwa rusange bagashyiraho kondisiyo zoroshye zohereza buri muntu noneho n'ubwo urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu bakabasha gufatanyiriza
Simone itanga ibyiyumviro byiza bikomeye cyane rwose reka tubihe abatumire bacu mbona dusigaranye akanya gatoyi muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cy'inzitizi zikomeye mu kuronka izo ngurane mukamuvuze n'ikibazo cy'inyigisho zotangura hakiri kare tubazi ko mu bisata bari kurasha imbere abafasoni harimo inyigisho madame Zena ntiranyibagira mu kanya gatoyi cyane rwose ibyiyumviro bishikirijwe umushyirana hahe simo nitanga
murakoze Fredi afikije ibyiyumviro bikomeye uwo niyitanga kuko ugwaruka niyo tuboneko Burundi bwejo bidahereye hasi ntuzoza guha inyigisho umugore afite imyaka 45 ngo babikora kandi bidahereye mu muryango niyo ministeri avuze ya solidarite canke y'ugwaruka sizoza guhindura mu mutwe w'abantu ngo ikora imigambi ahubwo duhera kugwaruka ku mashuri nicyo tumaze nasigaye mvuga nti ibintu bya education by'ubumenyi bihere hasi umuntu akure azi yuko ashoboye afite impano ashobora kwiteza imbere
ndumva telefone ya madame Zena isani hagati reka tuje kwa madame Solange murirwa namwe izimbo byashikirijwe n'umushyirana Simone itanga mu bivuga kwiki cyane cyane ku byerekeye ukuntu inyigisho zotangwa ku bafasoni n'abigeme
murakoze cyane jewe icyo cyumviro cyiwe ndagishyigikiye nipfo ko ibintu bihera hasi umwana akava hasi yumva ko ategereza kurondera kandi agakora akagirisha akajya gushika kure ubundi nagomba nshimire ni madamu Victoire turamuzi ni umurundi kadarahi Bujumbura ni umudamu yafashe iya mbere mu gukora imigambi y'iterambere mu kwiteza imbere atarazi icyari kuko yarigeze kuba umutambukanyi w'umushyirangando w'ikigega cya leta cy'u Burundi ariko twaramubona yiruka mu business mato mato tukamubona yirukanka muri ibi nabiriya bya restaurant byo gutera amashugwe ibyo byose jewe byaranyinsipiye tubona ko Victoire ari umudamu wishaka kandi ari ku kivi n'ubu murumva arabivuze ati jewe nta kazi nkengerera natwe rero dukure twigisha abana b'abigeme abakenyezi kudakengera akazi hanyuma umuntu umve yuko ikintu cyose kizana amahera ari ukugikora biciye mu nzira nziza
mu gusohora rero reka dusabe madame Zena ntiranyibagira gire cyavuze ku byerekeye nko gutera kamu eka abafasoni cyane cyane abigeme eka n'abashinganaye mu kanya gato umuntu utumwe
ego murakoze ikintu icyumviro cyane navuga nuko abigeme ndabatera kamu kugira ngo bijukire imigambi y'iterambere yo kwiteza imbere guteza imbere umuryango guteza imbere igihugu mugatari cyane kwinuba amagara yabo kugira ngo ibyo byose babikore bafite amagara akomeye baje ku ishuri kwiga baje kuri iyo migambi baje muri ama formation mugabo baje hamwe bafise amagara meza bijukira iterambere bafise bakomeye sinigeno kivuga ndashaka kugishimikira ko cyane kuko udafise amagara meza nta kintu kinini ushobora gukora cyo kimwe kandi n'abagabo badushigikire mudushigikire biboneka kugira ngo twiteze imbere duteze imbere igihugu cyacu murakoze
madame Solange murirwa amasegonda 20 akamumutira abafasoni
akamutwa tera fasoni nuko umuntu wese yohaguruka kumva ruko ashoboye akagerageza ibyo atahora akora akagerageza guteza imbere urugo kwiwe hanyuma abagabo nabo bakaba umutwe w'urugo kuko bagashimira abakenyezi bakabatera
murakoze ndabona kanya katujanye ndabashimiye cyane gose madame Zena ntiranyibagira ndabashimiye namwe madame Solange murirwa turashimiye abanywanyi bose radio ijwi rya Amerika baduteye akamu bagashikiriza izimbiro n'ibibazo byabo kuri ibibazo nkuramutima twariko turavuga turashimiye ingenieur yadufashe mu hinga bw'izuma tukaba dushimiye na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ikiganiro turashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose